Mwakoze guhitamo radio isanganiro ndabaramutse ndahani kaze mwana no makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru bikuru yagize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndashimiye ahamagarira abarundi kudasamazo n'abajya kuronderera mu makungu bagume ku kivi bateze imbere igihugu cyabarutse yabivuze mu kiganiro yahawe bimenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa komine Muramvya mu gihe hari incabwenge zitari nke ziguma ziva mu bisate bitandukanye zikajya gukorera mu bindi bihugu munanimpuza amasendika CSB bakabona ko leta yuganira n'amaserukira abakozi yongera ifate mu minwe ibibazo by'abakozi kugira ntihagire abaguma baheba ubuzi baja mu mahanga abana baronswe incanco zikwiye ntibararenga ibice 30% mu turere twuvuzi twa Bururi Matana na Rutovu mu ntara ya Burunga nkuko bitigira biva mu uto turere twuvuzi bivyerekana zibitigire bitaduga ngo bitumwa no kudatahura kamaro ko gucandagisha umwana biri mu bantu bamwe bamwe bivanye no kwemera kwabo no kutitaho incanco kuri mu miryango y'abasango butaka ngivyo bikuru bikuru bigize no makuru mu kanyi sase nido nido mu buhinga bw'ivyuma ne Arobendo wayo kuri Micronicro VC niyo nkuru sangwe kaza
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
dasuye kuramutsa kubona incabwenge zitari nke ziguma ziva mu bisate bitandukanye zikaja gukorera mu bindi bihugu ngona gahombo ku gihugu nkuko bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu iganiro yahamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa komine Muramvya Evariste Ndashimiye akayamenyesheje ko izo ncabwenge ziguma zigenda ari ukudakunda igihugu akongera ko baba bagiye guteza imbere ibindi bihugu agasaba ariko abandi barundi kudasamazwa n'abajya kurondera mu makungu bagume kukivi bateze imbere igihugu cyabarutse
igihugu cyacu cyaracerewe mu bijanye n'iterambere kiracerewe gisigara inyuma ibindi bihugu rero birabandanya bitera imbere ibyo bihugu icyo bikora bikuba bitunungwisha hanyuma rero abantu uko bagira uwo munoho w'ibihugu biteye imbere niko n'umuzirikanyi wabo uzimira ugukunda igihugu bikanka kuko kubona umuntu yigishijwe na leta kuva mu bwana bwiwe afungura muri icyo gihugu akiga yigishwa n'igihugu kikamurihira byose ahereza amashuri aho yavuze ati nanjye turize mu nkoko abarundi batumye niga reka ngende gukorera abandi reka ngende kwigisha abandi reka ngende kuvura abandi n'umutima w'ukunda igihugu muteye ibi rero ntiwavuga abantu bagishije umutima w'ukudakunda igihugu cyabo ibyo tuba mubibona kuko hari ubwa mbere nahora nibaza nti ngira ngo bitwaza ngo impembo n'into mbega ko igihugu gisabwa yuko nuko cyitangira tucyitangira tugatanga amaraso yacu hoteli igihugu uvuga uti ndase kuvura umurundi nafe uzi neza ko ushaka kwigurira icyo kwigura uwo mwenegihugu tugarukane rero umutima w'ukunda igihugu niwo muti nyawo abacangera iminsi yose umucangero ntiyigera akunda igihugu iyo rugeranye ko aca yirukira yigirira izo ncabwenge ziraduhombya cyane abanyeshuri ntibasubira kwiga neza ababigisha bagiye abaganga amagara y'abantu acagenda nabi abo baganga bagiye kwivurira abatabigishije kugira ngo acocunga rwose ndazi yuko umugisha ni mukeyi kuko baze kuvura bene wabo ariko rero mbwira abarundi bakunda igihugu twikorere ntibadusamaze
Evariste Ndashimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri ivyo leta ngo yuganira n'abaserukira abakozi yongera ifatiye minwe ibibazo by'abakozi kugira ntihagire abaguma baheba ubuzi baja mu mahanga Gilbert Nyawakira arongoye urunani mpuzamasendika niwe abivuga akabona ko abaheba ubuzi bidaciye mu mategeko bo biheba
isanganiro
inama isumbingi
Radio isanganiro ano makuru twabateguriye abandanya abana baronswe incancho zikwiye ntibararenga ibice 35% mu turere twuvuzi kwa bururi matana na rutovu muntara ya burunga huko bitigira biva muri utwo turere tubuvuzi bivyerekana abaremesha kiyago no wajeje intwaro ku mitumba n'amazone ya 10 ya bururi bavuga ko mu bituma byo bitigira bitaduga ngo harimo kudatahura kamaro ko gucandagisha umwana biri mu bantu bamwe bamwe bivanye no kwemera kwabo ngo tutari ncancho kuri mu miryango y'abasanga butaka muntu mbere yo kuduza bitigira by'abana bacandagwa abaremesha kiyago no wajeje intwaro akaba yagiye guharura vuba mu mihana abana bose batigize baronswe chancho na bazi chiri hagati wongere ba himiri za vyeye zeno nzaimana
iwiti kiviva muture tuvu zi tukwaburuni na matana vyerekanako abana bakwiza inchancho zose batarenga iwiche milongi tanda tunawitano kuijana bamuga sanga ni wigere bachandagwa abadi nabo ugasanga bachira inchancho hagati muna mayatunga ni jwe iburui kuri wakata tunishiramu ya dehashe mumugambi wa agyo waki ingire munhumbele yoku himiri za kubijanye nungu chanda gishi bibondo abaje jwe inwaru kumitumba na mazone abalimesha kiago na umugisata chama gara ya banu ibururi bavu zeko ibituma yowitigiri wita shura kukwira ijana kujana ngohari mgo abavyeyi bamwe bamwe batacandagisha abana babo bivanye n'ukwemera kwabo ivyo bikavyavuzwe cyane cyane muri zone ya Burunga aho bita mu Gasanda hamwe n'ivyanda aho hose akaba muri komine ya Bururi ikindi ngo harimo no kutamenya akamaro ko gucandagisha ibibondo kukiri kuri bamwe bamwe nko mu basangwa butaka n'ahandi ukudafita agakaye kibutsa abavyeyi ikirangamizi cyo gucandagisha ibibondo n'ibindi muntu mbere yo kutuza ivyo bitigiri rero vy'abana bacandagwa abaremesha kiyago ngo bagiye gukora igikorwa cyo guharura abana bo batigeze bacandagwa n'abaciri hagati incancho bongere ngo bahimirize abavyeyi bacandagishe abana babo bafatikanije n'intwaro ku mitumba n'amazone ngo abo rero bazoheza baronswe n'inyigisho babifashijwemo n'ishyirahamwe rifasha mu itembere rya muntu ya DH mu mvunyavunye y'Igifaransa ribicishije umugambi waryo bakingire nk'uko bivugwa na muganga Jean Marie Niyokwizera arongoye uyu mugambi ugiye gukorera mu turere tw'ubuvuzi twa Bururi na Matana mu kiringo c'amezi 16 mu ntumbero yo kuduza ibyo bitigira iby'abana bacandagwa ngo Delive Ntakiruta Imana Mustanteri wa komine ya Bururi arashima umuzo w'uwo mugambi ibururi agamagarira abavyeyi bose kuza baracandagisha abana babo bakurikiza ikirangamisi kuko ngo udacandazwe ashobora kwanduza abandi ibururi mu ntara ya Burunga zero nzabimana radio isanganiro
arakoze zeno nzabimana tuve mu ntara ya Burunga tuje mu ntara ya Gitega aho rongoye umugwe w'abatimbo b'umugishora muri iyo ntara arashima ingingo y'umushikiranganje mu vyajejwe harimo imico kama ivuga ko abatimbo batazosubira kuja mu mahiganwa y'imigwi y'abatimbo kubera ingoma zikomoka aho mugishora ahubwo ngo bazoje barigisha abandi batimbo bijanye no kuvuza ingoma Oscar Nshimye Imana akabona ko hari byinshi byo kubanza gukosora mu bijanye n'ingoma atangwa burorero bw'inyifato n'inyambaro z'abatimbo bamwe bamwe ingene batamba n'indirimbo baririmba bariko baravuza ingoma n'ibindi bitajanye n'akaranga k'ingoma akaba yavuze kuri uyu wa gatanu iganiro haya banditsi n'abamenyesha makuru bwo kumugwa mukuru wa politike Igitega niho twaza Jehar nibigira
urongoye umugwi w'abatimba bo mu Gishora Oscar Nshimirimana avuga ko yashimishijwe nuko umushikiranganje mu byo ajejwe harimo imico kama yamubwiye ko uwo mugwi utazosubira kuja mu mahiganwa ahubwo ngo bazokwigisha iyindi migwi ingene ingoma zivuzwa
n'ukuri yatwakiriye neza hanyuma aratubarira ati mwebwe rero mu bisanzwe ntimuba mukwiye kuja mu mahiganwa ati kuko mwebwe ngaho mu Gishora ariryo soko ariryo tanguriro y'ingoma z'u Burundi mwebwe mukwiye kugenda gusa gushigikira ati mwebwe muzoza kujya nyene muhora muza hama muheze muvuza ingoma iyindi migwi irabire kuri mwebwe nyene muziba muri ko muravuza ingoma mubereke ingoma ngene zivuzwa ati hanyuma ikigira kabiri muri mwebwe ati hazobamwe abaza muri jiri bajya batanga amanota ivyo bintu jewe narabikengurutse
Oscar Nshimirimana aradondagura bimwe muri bikuru bikuru abona bikuye guhinduka vuba mu migwi imwe imwe y'abatimbo
turavye inyambaro tukaraba intambo aba ajyamashite bagira ajyamakiribite bashira mu ngoma nk'umuntu afise ijyamishatsi ihinze bita amadred akaja mu mahiganwa idred ihereni kirazira kikaziririzwa iyo osimico y'abarundi ikindi gitangaje nk'ubumaze kubona umuntu w'umutimbo yambara igitako ku mutwe agacambara ku maboko mu nyuma agacacambara ku maguru nibara na gahomera bunwa aho ibitako bavyambara ku maguru hari habizanira impuzu ukabibegwa ko baje kuri kuri mariage impuzu zera ugasanga harimo akantu kakabara gatukura kamwe nakandi gasa n'ugwatsi kamwe ariko hose ugasanga ni impuzu yera hari indirimbo ziharawe bitamarege ubu nizo ndirimbo usanga ziriko ziravuzwa muri zo ngoma mbere hamwe hamwe ugasanga umengo bariko bavuza ingoma nk'uko umengo nururirimbo bwo kuduza idarapo ry'igihugu cy'u Burundi ibyo rero bigiye kugarukirwa hamwe hazokwerekanwa ingoma zifitaniye isano na zijya zamye zivuzwa kera ingoma zitaratiturwa
asaba batimbo kubahiriza imico y'ingoma z'u Burundi
jewe abatimbo ico no basaba nibakunde iyo mico nibakunde izo ngoma bakamenya no kubahiriza imico y'ingoma kwiga kuzivuza ntibigoye ariko hariho uwundi mugigwa wo kubahiriza imico y'ingoma
Oscar Shimirimana akaba yarishuye no kubindi bibazo yo bamenyesha makuru igitega Jean Bigira ku radio isanganire
arakoze jaha nibigira tugaruke muri cyaganiro cy'umukuru w'igihugu abanyagihugu n'amenyesha makuru aho umukuru w'igihugu yamenyeshe ko umurimyi wese yarishe ifumbire azotunganizwa akavuga ko hazokwisungwa urutonde rwakozwe n'abarimyi rw'abarimyi bamaze kuriha bafite udupapuro twemeza ko barishe umwavu ikindi yashikirije nuko amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyari 9 yari yaribwe ariko akaba yarasubijwe aja mu kigiga cya leta ido ni ido na ohonera mucho
Kuva mu mwaka wa 2022 ngabarimi bagiye barongerekana nk'inshuro zishobora kurenga ijana ngo ibyatumye umwavu udakwira umukuru w'igihugu c'u Burundi yabivugiye muri komine Muramvya mu kiganiro yari yahaye abanyagihugu akavuga ariko ko atamurimye n'umwe azoheranirwa kwera ubu bariko baraharura guhera ku mutumba abarimi bahari gutyo hategugwe ifumbire ikwiranye n'abarimi bahari ariko rero ngo hari n'abandi batuma ifumbire kena nk'abayishura hanze canke abayirangura ku bwinshi bakayinyegeza
uwarishe wese agora mwavuyiwe njango mwarabonye twarabiharuye ubudehwa no kubiharura neza dusanga koko hariho umwavu bataroze kandi mwinshi ubu rero muri irima y'impeshi bose bazoburonka nagasabe abenegihugu bose abo b'intozi mudufashe kudacarareka abo bashora hanze umwavu abo banyegeza umwavu mwumva ko baba ariko baratoba batobera igihugu hanyuma mwitunganye neza ku mitumba ubumwe wese azoaboneka ku murima w'ingene ungana kugira ntihagire ubusubira kugura ifumbire nyinshi rutaho yarimwe ko nabwo nyene bivumva ko bibaho bashaka iyo banyegeza
ikindi yamwishije mu kiganiro ngo nuko amahera hari karasubizwa yari yibwe ashigwa mu kigega cya leta ngiyo leta rero iriko irategura amahera izokoresha ku mwaka ngo ayo mahera nayo ni araharugwamwo
uno munsi hariko imiliyaridi 9 imiliyoni 855,000 ibihumbi 503 930 n'amarundi amadolari naho hariko ibihumbi 233 na 67 amayero hariko ibihumbi 69 905 ayo ragenda babwire kubera ujya mugambi ubunyonyezi bujya buriko buragabanuka cyane emwe ayo bari hari yariha mugabane mbere y'ubucamanza kuko twararose umwanya wo kwambwira utisubiza utarirwa urajishengerwa none abase gusubiza ubu nta kundi
akaba yamwishije kandi ko kubarimye bikawa barenga ibihumbi 149 bari baheraniwe hamaze kurihwa abashika 97 ku ijana kijanye n'abakozi bakoreye urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi bikawa Senac nabone ngo baheraniwe ahamagara inzego zibijejwe kubatunganiriza ngo kuko umukozi wese ategezwa guhembwa
arakoze ohonera mucho ni hano cye turangiza no makuru cyo turabashikiza ndabashimire mwese mwateza biri shimire na genzanje mu Rwanda afaje kuyatorokanya ntibagena Arbendwa yerekatwa majwi abashikira mwari kumwe na Clovis niyo nkuru